или Мисвиди Америк. Tatisvite Amerika mkirundi ni kinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya boss FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook ne no kuri website yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu @akaburungu.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala chamutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kabiri w'iyindwi, Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yarashikirije ijambo abanyagihugu n'amahanga kuva yaranguye mu myaka 4 amaze atanguye ikiringo cy'imyaka 5 mu mwaka w'2015. Yatangaje ko ivyo yari yaremereye abarundi nka byose amaze kubirangura. Yamara yaragabishije abarundi ko bakwiye kuba amaso kubera ngo hakiri abagishaka gusubiza igihugu mu ihumbi. Yatangaje ko atazosubira kwitoza mu mwaka uza w'ibihumbi 2020. Twumvirize mugenzi wacu imbere yaho Eroje wiri Kaneza mu nkuru yiwe aho yaciye hirya no hino ijambo rya Perezida Nkurunziza yo ku munsi wa kabiri.
Mu ijambo rya Perezida Nkurunziza yibukije ko yarahiye mu mabanga yo gutwara kino kiringo cyateye imari hari abarungitse abantu mabarabara kumugwanya abandi nabo bahawe irwanisho abo yabise abarundi bataye umurongo bakoranye n'abanyamahanga basesa nkuyoze. Ariko nubwo yemeza ko abarundi berekanye kandi banakigendera ubutwari anasigura ko atahose bwose
abasi ba demokrasi barataye wakuba kuza naho bikora kuri bamwe mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi bataye murongo ariko nicabujije ko amatora aba bene murango babona inyuma yishigwaho y'inzego zakomotse mu matora ya 2015 kugeza no munsi urugamba rwo gusimbataza demokrasi rurabandanya iruhande yabamwe mu Barundi bakigendera mu kwaha kw'abakoloni haracibonekeza imigwi y'abampemba zuzuye barazwa ishinga no kwamiza Burundi mu ihumbi nyamara rero baribesha kuko burira tera kumpeshi abarundi ntitucemera kubegegwa ku bwacu ngo dukure ubwatsi kandi tugikangwa n'imituragaro kuko turazi ko inkuba atari imana tugikangwa n'amahenehene impene zaturuze umugambi ngendekwa ko ugusimbataza amahoro n'umutekano warateye intambwe kuko ubugizi bwa nabi bwaragabanutse ku rugero rushimishije abarundi barishira barizanijwe n'umuritaga
naho bishira bakizana kizigenza b'abarundi hari ivyo yumva n'imushikira ku bijanye n'imyitwarire y'abanyepolitike nkawe yaboniye akagohe.
Turasaba ko amahigano yoba mu mahoro n'umutekano bakirinda guterana amajambo canke gucafuza abo bahiganwa maze uwurushijwe abungurundi hanyuma ubutsinze asindire bose. Dusaba abanyepolitike kwirinda kubiba urwanko bahiganisha imigambi ariko bazekana ko haburana babiri hagatsinda umwe. Igihe cy'imyamamazo nikiragera ariko turumva hirya no hino abikinga gahumbezi bakaja kubesha abene gihugu rimwe na rimwe bakaremendaniriza abo badasangiye imigambwe. Turasavye bakurikiza amategeko na kare bavuga ngo uwanka amazimwe abandwa habona.
Inyuma y'imyaka inarahiye bamwe bibaza ko atazosomera induru zivuga Perezida Nkurunziza yishimiye intambwe ashikanye ku Burundi mbere asanga mu myaka 3 imbere yatagihindutse yatanga imfashanyo buzuba bugikeneye.
Twari twashize imbere imigambi nyamukuru itatu amahoro umutekano n'ubutungane kuri bose intwari ibereye ishingiye kuri demokarasi hamwe n'iterambere rirama kandi ridakumira. Iyo migambi yose ni igikorwa cyo guhoza ko ariko sibyimbeshere twarakoze irashimwa. Bitarakogwa tugiye kubyihwabira muri iyi minsi isigaye imbere y'amatora. Ibizoba bisigaye navyo bizokogwa nazo dukorera mu ngata kanatsinda abarundi barayamaze ngo ndawupfa abimaze. Tukaba twizeye ko mu myaka itarenze itatu tuzokwibako ijana ku ijana maze Burundi bwacu bugasubira kwigaba no kwigaburira nk'uko vyari imbere y'umuhuzo w'abakoloni.
Umukuru w'igihugu mu ijambo yashikirije Abarundi n'amakungu yashimiye abatahunze uko bakira bari bahunze igihugu, anasaba abakiri hanze yacu gutahuka gufatikanya n'abasangwa kucubaka. Eloge Urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Frederic Bambuga Inyumvira yigeze kuri cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe aba mu gihugu cy'Ububiligi. Muri iki gihe akaba ari cegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro. Mugabo nagira ngo nibutse ko nta nari cegera cy'umukuru w'umugambwe ndi mu baherutse kurongora umugambwe Sawanya Frodebu vuba niko dokwitwa.
Ego mudutunge ku iryo kosa ryaduciyemo ijambo rya Perezida Nkurunziza ryo ku munsi wa kabiri yashikirije Abarundi n'amahanga nikiye mwakuye muri iryo jambo?
Kubwanje nakuyemo ibyumviro bishika bitanu. Icyumviro cya mbere mu gihe twemirije amatora ni ijambo ryo kwiyamamaza umugambwe wiwe, kuko arerekana aravuga ibyo yakoze ibyo yaranguye. Mu Kirundi bavuga bati umugabo avuga uko yagenze ntavuga uko yaguye. Uwo mvyo yavuze mwumvise ko atakiri na kimwe yavuze cyagenze nabi, ko n'ibyagenze nabi byavuye ku bandi bitavuye kuri CNDD-FDD cyangwa bive kuri we ubwiwe. Koko mwibuke ibiyimvuru yabaye mu gihumbi kimwe igihumbi bibiri na cumi na gatanu byari bivuye ko agiye guhaga ubutegetsi ubugira gatatu, kandi amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro yakomoka ko byarabimubuza. Ariko aravuga ati genda ahani mwagira mugatera ubwoba akaba bakabona abantu bapfuye nakayi nko kunywa birasanzwe jewe tocyatunibandaniriza. Mugabo biraheza biramugora abanyagihugu asanga bagavye ntibamwemerera ko agira ibyo ari yipfuza. Ibyo byateye iyo mvururu ariko icyo ntakivuga. Icya kabiri nkuramwo nuko yiyeza ukamenga ibyabaye ntarimo narimo ndabivuga uravye ubusuma bwibuba ubwicanyi buba ubeshi buba inze abose uravye ingene bibiba aba bantu biba ubutaka bw'igihugu womenga we ntarimo arabiraba akabirenza ko roho rw'amazi.
Yego
hanyuma nibyo icya gatatu aremera ko azogenda. Mugabo uko kugenda kwiwe tuje tubiteze amaso ngira azogenda, ariko ndazi ko atazokwemera kugenda atari hagufi yabwo. Nubwo azogenda bazomugira ikintu abe hagufi yabwo. Yikurikira aravuga ati jewe ndagiye narihaniza agabisha abagiye politike nko kumenga wese umunyapolitike niwe umunyapolitike mukuru kandi biriko biraba.
Nivyo nashaka ndababaze ko yavuze ko ngo hari abantu ngo bifatanije n'abanyamahanga ngo kugira ngo bageramire inzego z'igihugu. Ku bwanyu mwibaza ko avuga bande?
Uwo niwe yari kwishyura icyo kibazo kuko ntiwabazi jewe niba ndimo ndamubeshera nkumbure. Ariko umva avuga n'aba bantu babahunze igihugu n'aba bantu babaza makuru toke ibintu biba nabi mu gihugu abo nibo yita uko nibatazira uko. Ariko uwo kimubaza neza we ngira ngo niwe yocishura neza kundusha.
ya menyesheje muri iryo jambo ko umugambi wo gutsimbataza amahoro n'umutekano n'ubutungane kuri bose ko byagize intambwe mu gihugu niko mubibona
nibaza ko naho ntari mu gihugu ibya mu gihugu ndabikiro ndabikurikira ku munsi ku munsi hari uburorero butari buke bwerekana ko ayo mahoro n'umutekano avuga siko jewe ndayabona bisigurika amahoro amahoro si kuvuga ko ari ukutumva inkoho ziturika amahoro si kutumva ko hari abantu bashamiranye hirya no hino kiranoneho mu gihugu cy'u Burundi amaraporo turonka ya SOS torture arerekana ingene abantu bapfa mu ndwi ku kwezi ibitigiri biratera ubwoba ejo bundi mwarumvise abantu bagiye mu nama ngo nuko harimo magambwe senere imuyinga bagataba bagahura n'imbonera kure bitwaje imipanga n'amahiri bakabakubita mbere umwe akicwa n'imipanga twarabonye amafoto nayo n'amahoro erega abantu barayinzara erega abantu bari ngo nicwa na malaria erega abantu babuziye bajya niyo bapfa bagere bicwe n'ubukene nubwo atankozi baziriko ziravuga n'amahoro bafise mu mutima isigure yuko amahoro avuga siyo jewe mvuga ubutungane kuri bose abwo aribagiye yuko tumaze imyaka habonetse abapolisi barasa abantu ku mugaragaro kandi ntibakurikiranwe ejo bundi uwo muntu yarayatuma uyu muntu burya uzoraba namba baramufashe azamayo urume umwanya urume rumara ejo bundi hari mu muntu uzenya mu kumpanda wa muntu yica umuntu ku mugaragaro isinzi ry'abantu ryarashwe barutse ryumva urubanza bamucira baca bavuga ngo turamwejeje abantu bose bagwa hasi ubwo butungane n'ubwayo uyu munsi utari kumwe n'ubutegetsi nta butungane ishobora kuronka
ya teye akamo yavuze ko abanyepolitike bo kwirinda kubiba urwango mu gihugu ho muhavuga iki
na bwa mbere navuze ko ntatandukanya atabunza gutandukanya abanyepolitike nawe kuko abanyepolitike ashaka kuvuga abantu b'imigambwe nawe yari umukuru w'umugambwe yani yari umuhuza bakamutora nk'umukuru w'umugambwe munyuma ka mukuru w'igihugu ntiyaciye atakaranga ka politiki umunyepolitike n'umunyepolitike rero kuko ibyo ariko arakora ni ukugira ngo agume ku butegetsi ni ukuvuga rero n'umunyepolitike ibyo arimo arabwira abantu ati mwirinde amacakubiri nino ninde yigisha amacakubiri uwo azumva yigisha namufate kandi amwagiriza kumubeshera ati we wavuze ibi twese tubyumve maze ntahishase imukubite mu gahanga ati wawe ndi wagize ibi warenze akarindwi warenze amategeko agenga umugambwe ngo ntidushaka kwavuga mu majambo mwe nayo ni nko guteranya abantu atawafise yagiriza cyangwa atawafashwe ngo yagirizwe kirazira ko umukuru w'igihugu mu ijambo bavuga abavuga hinyika n'abavuga tomo aravuga ati naka yagize ibi kandi ubutungane buriko burabikurikira ejo ni agasubira azohanwa hisunzwe amategeko
ego
niko umukuru w'igihugu avuga adateranya abarongoye
tuze ku mirongo ya telefone dufite Louis Michel uratumva
ndabumva cyane muvandi
uhamagara uri he
ndi umunyarwanda ndi mu Rwanda
ufite icyumviro ikibazo ubaza umutumire
ndiki kibazo rwose nshaka kubaza nyakubahwa Frederic bambu n'imyigira ariko reka mbanze mufuzi uraho Frederic
arabumva
ntabwo yanyikije ariko reka mubaze
yego
Frederic ndagira ngo ubaze akabazo na akabazo kamwe gusa ko mekanika gushyira njyewe ndi mu Rwanda rwose ntabwo ndi Burundi ariko hagatana nigeze kumva yuko uriya mukambwe yari yavuze ko atazongera kwiyamamaza muri manda iri hafi sinibwa mbivuze neza mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi ariko noneho narongeye numva ko ngo noneho yagiye kwizima nawe aziyamamaza Frederic mbizi ukuri wowe no hanze ubizi kundusha ese koko uriya mu perezida koko azongeye kwiyamamaza cyangwa se yabyihuri akandi kabazo ka kabiri ariko se Frederic ubundi abakuru b'ibihugu baje bake bakavaho bamara kuvaho waje kwona ugasanga barimo barakurikiranwa ugasanga barakurikiranwa imitungo ngo yabiri hanze ugasanga barakurikiranwa ibindi bintu baba barakoze ese nyako wa Federic ura mu president ushaka gucyura igihe niba azakicyura koko cyane bazongera kwiyamamaza mbega ra musacyuye igihe hari ikintu yabazwa mu Burundi mwavuga muti ibi nibi ibi nibi ibi nibi arabibazwa urakoze Federic bambuga inyumbira urakoze neza wa munyakuru we umpaye umwanya
urakoze
cyane mugire amanywa meza ngo muri Amerika
urakoze umwishyure Federic
mutazongera kwiyamamaza mu bisanzwe dufatiye ku byamaze kuvuga kabi gatatu kose avuga ko atazongera kwiyamamaza ngo arongere gutwara Uburundi kandi akomera akavuga ati nibi ntaranguye uzansubira mu ngata azoheza birangure aha rero hari inzira zibiri niya bavugisha ukuri kuko arashobora kubabesha niya bavugisha ukuri akagenda ni byiza mbere yagiye atevye kubera ko yagenda mwaka 2015 ibibazo dufise ubu byari kuba yari kuba tugije Uburundi ibitari bike icyo ni cyambere cya kabiri ashobora kuvuga ati ndagiye mugabo akavuga akashinga urwego aho ategeka umukuru w'igihugu abaje maze ibyo azokora byose urabona kumwe kwa ko muri ko muri ntuzenya Irani hariho umukuru wa religion ari wategeka umukuru w'igihugu byose umukuru w'igihugu atowe ariwe yemeza ko yatowe burya nibaza ko amaherezo uyu nkuru nziza ariyo nzira ariko arafata avuga ati sinagumyeho mugabo kandi bariwe ategeka icyo kintu mu gikurikirane hanyuma ikibazo cya kabiri ambajije abajije ati mbega ari ibintu yo bakurikiranwa ko ibintu yo bakurikiranwa ko ni byinshi cyane nagira mbibutse uyu Louis Michel yuko amatohoza yagizwe n'abahinga barungitswe na Nations Unies basohoye urwegeranyo icyo kigeranyo kikavuga kiti mu bantu bari kubaronona batoba umutekano mu gihugu bononera agateka kazi na muntu mu gihugu uwa mbere ni inkuru nziza mu byibutse neza icyo ni kintu gihambaye cyane mu matohoza arimo rimwe za CPI baravugamo nkuru nziza amatungo yanyurujwe mu gihugu uravye ibintu afise bakazimubaza bati mbega wabikuye baraje mu mushahara wari ufise nibyo byose ratinya ati mbega ijo ningenda nzoba wande bazohava banshira imbere ya cyane cyo bituma mwene abakuru b'ibihugu batinya kuva ku butegetsi kugira ngo bavuge bati bikingire babona bati kwikingira neza no kuguma ku butegetsi batakigumaho naho reka turondere umuntu yo dukingira gusumba abandi bose
yego dufite kandi okero uratwumva
ndabumva neza
ikibazo icyumviro
icyumviro cyangwa intwererano
yego
ntabwo tumenyereye ko muri ibi bihugu bya Afurika ibyo kuvaho kwa perezida amwe na bamwe biragoye by'ukuri perezida w'u Burundi ahagariwe wa mbere utangaje ko azarekura ubutegetsi twarabibonye muri aka karere k'ibiyaga bigari aho abaperezida amwe bajya avuga bati tuzava ku butegetsi igihe cyagera bagahindura itegeko nshinga ntibave ku butegetsi ikindi Afurika akenshi tuyoborwa n'abaperezida ya b'abasirikare bafashe ubutegetsi baciye mu ishyamba bamara gufata ubutegetsi bagakomeza kugirira nabi abaturage bakarwanya bo batavuga rumwe ikindi ntago bishoboka ko ashobora kuva ku butegetsi ko mbibona kubera turacyari mu maboko y'abasirikare kuko mbona nta musiviliyani zishobora gutegeka ibihugu atari umusirikare kubera ko n'iyo yavuga ngo avuyeho perezida Nkurunziza undi wajya haraba ari mu kwaha kwe turi kubibona muri Sudani aho perezida Bashir agaragara nk'umuntu ufunzwe ari mu maboko ya gisirikare mu buroko ariko atari byo ahubwo bigaragara ko Bashir agikunze muri Congo biragaragara perezida uriho Tshisekedi nawe ntagaragara nk'umutegetsi nyakuri kubera aracyari mu kwaha kwa Kabila Joseph Kabila
yego
ibyo ndandize mvuga ngo no vote no confidence amatora muri Afrika
murakoze turabashimiye kuri icyo cyumviro cyanyu icyo cyumviro icyo cyumviro cya okero mukivuga kuri iki Frederic
ibi byumviro bya okero nibyo nibizima kandi nibyukuri nta kinyoma kirimwo. Aba perezida benshi mu ako karere baravuze bati tuzogenda, ariko mu nyuma bagaca bahindura n'amatariki y'amavuko yo ibwirizwa nshingiro ryabo ribabuza kubera imyaka. Hanyuma ugasanga bimwe bavuze ngo bazogenda babivuze kubera imvo za politike gusa za propagande, hageze ko bagenda bakaguma ngaho bagaca bahindura ibwirizwa nshingiro bati burya harya hari kera ubwirizwa nshingiro rishasha rivuga ko mu Burundi ibyizwa bya kera ryavuga ko umuntu amara imyaka itanu burivuga imyaka indwi, bifigure ko harimo icyumviro cy'uko abantu bagumeza kubigumiza ku butegetsi bakingiwe, cyane cyane ariho icyo cyumviro cyo gukingirwa intwaro za gisirikare. Jewe ndemeza ko nta demokarasi iva mu basirikare, kuko umusirikare muri kamere kibona gutegeka ni gutanga itegeko ikakurikizwa uko nta guharira. Rero demokarasi nayo ni ibyiyumviro, ni guharira ibyiyumviro ikurushije ikindi kigatsinda, ariko mu gisirikare ibyo ntibibaho. Uharirije umusirikare ubona arimo araribwa aribwa akora kuri gashete, nacyo gituma intwaro zigoye za gisirikare, kubera ko umusirikare atwara yibaza kumenga atwara abanyagihugu kujya atwara ikambi. Abantu bose avuga ati iyumvire uko nshaka, kora uko nshaka, bitagenze uko ndakurasa. Nicyo gituma mu Burundi usanga abantu benshi bapfa bicwa n'abapolisi ahanini, ahandi bakishwa na babandi bahawe ibigwanisho bahora mu ishyamba. Burya nicyo kibazo ahanini kiri gihambaye cyane muri intwaro za Afurika, ni ryari ikigwanisho kizoja mu kibanza cyacyo maze kikareka ijambo ikaganza igihugu, intahe ikaganza igihugu, maze abantu bakaja hamwe bakaganira ibyumviro byingene muri butwarane, bageze bagatwarana inkoho ziri hariya mu kibanza cyazo, nuko uvuga mu makambi kandi akazi kazo kabakaje mugozi maze kujya mu gihugu hagati zigacumanwa n'umunyagihugu, urumva nta mahoro abahari. Namwe navuga ni nta mahoro ashoboka mu gihugu cy'u Burundi, kandi ni inkoho ziza gutera umutekano zitari mu kibanza cyazo.
Yego Blaise ari ku murongo wa telefone. Blaise uratwumva?
Ndabumva. Ndi mu Amerika. Muraho?
Turaho.
Halo.
Ndabumva. Ikibazo icyumviro
iki kibazo mfite icyumviro icyumviro cyanjye nuko ku byerekeye Burundi z'ibintu yakoze mu Burundi, mbona ko Burundi yakoze ibintu byiza cyane. Ikibazo nuko abarundi badashima, ahubwo wumva ko ari abantu babashaka ibintu bimeze nka dictateur, bashaka abantu babanyagitose. Ubundi ko muri Korea ko biba umuntu akamara imyaka 10-20, mu Bayapani bikaba umuperezida akabaho amahoro akaza. Ubu se tuvuge ko ibintu byabaye muri Libya byatubereye byiza kuba Kadhafi yavaho, ubu nta mahoro dufite kuri Kadhafi yavaho. Ariko Burundi z'ibintu abakoreye niba abubakiye igihugu abarundi bo ntibashobora kwemera. Ejo bundi numvise interview y'umunyapolitiki umwe mu Burundi avuga ngo nubwo yavaho ngo azasiga ngo undi muntu ngo nubwo azasigara akora nkawe. Kuki baba bumva ko perezida agomba kuva ari uko barwanye bicanye abaye ikintu? Njye ndashimira rwose Burundi ikintu yagezeho, abarundi ahubwo bo bicare hamwe bubake igihugu cyabo, kuko uwaza wese nawe azakora nka nkuru nziza. Ikibi ni ukuvuga ngo intambara niyo turwanya, kuvuga ngo umuntu aze arwanya intambara, mushaka ko abantu baza ngo demokarasi yo demokarasi baba batuzanira yo kurwana, yo kuvuga ngo abantu barwanira imyanya ngo kanaka ngo ntago tumushaka ngo runaka ntago tumushaka. Ese inkuru z'ubu ntayoboye neza, hari ikintu baburaga?
Murakoze. Hari ikibazo mwari mwavuze ko mubaza, sinzi kwari iki cyumviro muhereje ko.
Ikibazo nashaka kubaza umunyapolitike ni igice kintu agayaho nkuru nziza, ni igice kintu amugayaho, ni igice atabakoreye.
Murakoze. Reka abishure. Mumwishure Frederic.
Uwo muntu sinzi yaba cyane mbaze ko yakurikiranye ibibazo by'u Burundi, ariko nagenda mwibutse yuko imbere yuko CNDD FDD isenya amasezerano iyo guhagarika intambara, hariho intwaro mfata kibanza. Iyo ntwaro mfata kibanza yari yaje kubera amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha aravuga ati hazoba intwaro mfata kibanza zanyugwa n'abakuru b'ibihugu babiri, umwe yari Petero Buyoya uwundi yari Domitien Ndayizeye umwe habwa amezi 18 uwundi amezi 18 ariko hari handitse ingene intwari zobandanya kurikirana kugira ngo abarundi bashire imitima hamwe kuko mu masezerano ya Arusha bari bavuze bati ikintu cyatwasanze cyasambuye igihugu nuko ubwa mbere ari indyane za politike ariko zagize byerekanye no ku buryo bwa moko rero umuti ni ugutora inyishu za politike nicyo kibazo cy'amoko kutagikiza inyuma kuko bavuga bati abantu basangira intwaro ariko ntibaze barahanahana bicaye mu masaro bagende babaza abanyagihugu barabe ingene babangani babanganya hanyuma wabaye wa mbere aronke byinshi wabaye wa kabiri gutyo gushika ku rugero rwari rwavuzwe mu nama ibwirizwa shingiro icyo nkuru nziza cya mbere tumwagiriza uwo muntu abyumve neza ni ukubona bari bavuze bati kwa ta muntu n'umwe ashobora kurenza imyaka 10 uko ari we wari we wese mugabo akavuga ati ndayirengeje ngire 15 abanyagihugu bagiye mu barabara abashyiramo abasoda bashyiramo abapolisi abantu ingara ziratikira ivyo nico tumwagiriza abantu barahunga ibyo kugisubira inyuma n'ikimenyamenya ni ifaranga uyu munsi ry'u Burundi aho rigeze numvise umenga avuga nk'umunyarwanda narabe gaciro k'ifaranga ry'u Rwanda n'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi aheza akagereranye aciye atanga amanota icyo ni ikintu jewe mbona ikintu cya kabiri mbona n'ubu nsubiramwo nuko umunsi aho kugendera kuri amasezerano ya Arusha yaciye azana ibwirizwa nshingiro rindi ryiwe ritanga imyaka indwi hanyuma iryo bwirizwa nshingiro riri rikaza guhamba y'amasezerano ya Arusha yari yerekanye yuko by'ukuri cyari ikiraro cyiza cyatuma abarundi basubira kubana bakizigiranira kuko ingorane twari dufise nuko abahutu n'abatutsi byari byanse batari bakizigiranira iyo rero haje umuti nk'uwo twabwirizwa kuwogera ko kandi atamu perezida n'umwe yabwirizwa kuza ngo aze kuwusambura ngo nuyitwe ishimikije ngo nuko abarundi babivuze oya abarundi benshi bari hanze twari hanze siho twari turi kandi basanga n'abari mu Burundi basanga n'abari muri prison yuguruye bata muntu avuga iryo ashaka kamuntu agiye ashaka kamuntu agira icyo ashaka kubera ko hariho abantu baba mukurikirana ku munsi
reka tubandanye yego dufite kandi ku murongo wa telefone Omar uratwumva yego wo uvuga huri
ndikuzari mu Rwanda
ufite ikibazo ubaze umutumire ikimvurishikiriza
ikibazo mfite nakaza kumubaza
yego
ko nkunzi zavuga ko atazongera kwitoza 2020 turabyumva ni ntambwe se yakongera kubitoza byagenda bite ikindi nacyo igitekerezo hari ifite ko bavuga ngo mu Burundi hari umutekano pe none se ko wumva ingoro z'imigabo nk'iri ya CNR yagatorwa kuki wumva urwaruka rw'imbonera kure bari gukomeza bagenda basiga ibintu biteye ni nk'agahinda yenda navuga ibintu bidateye ntabwo bishimishije ari namwe se yakongera kuyitoza hakorwa iki ni icyo kibazo nari mfite
murakoze mu mwishyure
mbere kuri icyo cyumviro cyo cya kabiri umutekano muke ibyo ntawe ubideha biraboneka neza yuko CNL kuva yemerewe hari abanyagihugu benshi bariko barayihurumbira uno bayihurumbira biratera ishavu abarongoye igihugu harimo n'umukuru w'igihugu ari nacyo gituma aho kubibuza ni kuko atabibuza ngo babwire iyo migambwe wabo batereka kwica abantu bene wanyu mugabo babibuza mu majambo nabumvirije ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD avuga ngo jahamwe muze musangire akayoga muze muraganira ariko urumva bitarenze indwi baca abimbonera kure zabo zibadarengeye kuba CNL barabica batandatu mu bitaro undi arapfa ati none yongeye kwitoza hadobiki hanya yiwane igihe utubana gisubira inyuma ko nyene yahuga ngo igihe cy'u Burundi gikire hakwiye politike yumvikanywe ko n'abarundi ati tujehe turi hamwe tuganira hama tu panya ngeni yugu chiribu goga kwe tukwese turonye ikibanda muri cho gihugu hakuwe vuguti jwenda fiti chongiro chi wanje ndafisi tigwanisho wewe ngo utemeye ndakwereke ni vyumviro vyi wawe jana iyo nambari ivyo intambara ziza kwa maho mugabo yibemeye batinda twicara tuganire kuko kuneza ya twese twese n'igihugu tuvukamwo tubwirizwa kubamwo nacyo gituma tubwirizwa kumvikana ingene tugitwagwamwo kuko ni turi mbohe kandi turafite ivyumviro twogifasha gutera imbere rero nkavuga ni niyo ndera kwitoza arongera yitoze cyane haze n'uyundi yari sende defudede bumva bibandanye kwa kundi tuzumvikana tuzumvikana yabumvikana bakemera ibiganiro n'abandi bantu byari byiza kuko batemera ibiganiro n'abandi bantu ngo bicari bayaje bavuga ati n'abatowe gusa gutorwa ntibikwiye kuko ubutegetsi bumeze nko kwirungera ikintu kigomba kirunduke wewe rero iyo cyumba cyakurundukanye wowe ukamuvuga ngo ngo ndacyacibungereye kandi atari ibyo uburi kurihenda uburi kurihe urahenda nabo muri kumwe babona ko ibyo uravuga atari ibyo none ngira mu Burundi hari n'umwe atabona ko ibintu bitagenda neza bose barabibona ubwo nta n'umwe yuka kuvuga ati nibigenda neza nabivuze naho urumva bivugira mu mpisho kugira ngo ntibakurikiranwe iyo mvuga ni iyo ngiye kwitoza arongera yitoze mugabo urumva ntakizohinduka dore ya bintu bihinduka mibera nyaje bigahinduka ubuzima bwa nyaje bugahinduka iterambere rikagasubira rikabaho abantu bakazabwiza iyo kozana iyo mitaye mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu bakava mu bukene bakava nyimasubire kwicwa n'ubukene n'inzara nk'uko biri muri uyu ngaha uyu munsi mu Burundi turi kwa turabyumva tubona mu nyandiko rero dushaka ibintu bihinduka mu by'ukuri umunyagihugu agire ubuzima
k'abandi bantu bandanye Louis aratwakuye Louis uratwumva Louis uratumva?
Ndi ndamwumva.
Ego ikibazo icyumviro?
Yewe ipiso imerera.
Ego.
Oshe basaba ndabasaba yuko umuriyo politike bojya hamwe bagasitangira neza amategeko bakarangira vuga hama bakorohereza abenegihugu bakisanzura kandi kandi kugira ngo turusheho amahoro twiteze imbere abana b'igihugu kigeze kuko arangije nka byose niko binagenda neza cyo twiteze rero ko twicara hamwe tugasaba neza n'abo bana baharaniye ubumwe bwa imiryango yabo itandukanye bakaraba ukundi bashobora kubamekera neza bakabicara iruhande rero bakabumvikanisha ariko nabo bajyana kibajyanye bikabitera ingorane abe ni bintu byo karebera abantu mu bitanu iyo giye fasha rwose kurita yaho ubu mu hagara cyane yashyize ibintu yari yandi bawe yaje hagiye gusubira mu tegeko agira icyo bavuga ngo ni cyo kimwe cyari kimwe
turabashimiye ku cyumviro cyanyu Louis Joseph nawe nyene ari ku murongo wa telefone Joseph uratwumva
eh ndabumva ndabumva amahoro amahoro fide
na mahoro uri he
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ego, ufise ikibazo bazo mutumire icyumviro? Allo?
Ndafite akabazo.
Ego.
Allo, allo.
Ndabumva. Mubaze. Allo.
You have 100.
Twamutaye ku murongo wa telefone Joseph. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amahanga ku munsi wa kabiri w'iyindwi aho yavuze ku bintu amaze kurangura mu myaka ine mu kiringo cy'imyaka itanu cyatangwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu Burundi. Mwariko muravuga ku bintu by'amatora tuvuze ku bijyanye n'amatora umuntu abifashe muri rusange muri Afrika. Harabavuga ko abanyepolitiki muri Afrika amatora babona ko ariyo herezo ariyo ntango ni herezo ku byerekeye demokrasi n'abandi bavuga ko amatora mu bisanzwe ni ko ari intambwe imwe mu mugambi uba ugizwe n'ingingo nyinshi kugene umuntu avuga atanga inseguro kuri demokrasi. Kubganyu demokrasi kuri mubona iherera mu matora gusa cyangwa ibindi bikenewe muri demokrasi nyakuri niye uko mubibona mwe?
Jewe suko ndabibona uretse ko nabiciyemo ni nuko navyize mu mashuri. Mu mashuri baranyigishije ibya demokrasi n'icy'amatora figura. demokrasi ni intwaro igendeka muzindi kuko izindi usanga arindi gusumba iyo basanze igendeka yari demokrasi kubera iki kubera ko iha ijambo umunyagihugu cyo ni cyambere bwa kabiri nuko irekera umunyagihugu akitorera imigambi mu migambi myinshi abanyepolitike baba bamuhaye ica gatatu nuko yitorera abazoranguriye iyo migambi hanyuma ibyo bagasezerana ingene bazokorana ingene bazokurikiranwa n'ingene bazoza baratanga raporo hanyuma babanezereje iyo higahera abandi bakinezerewe bakabongera mugwe ntibabongera imyaka yose baravuga bati nawe tubongeye reka tugerageze abandi kubera ko igihugu si umurima w'umuntu umwe si umurima w'umugambi umwe ni umurima w'isangi wa twese icyo ni cya mbere icya kabiri cyo kumva muri demokarasi ni ikihe ni uko icyo bita amatora amatora ni igihe cyo guhindura inzego si kuvuga yuko ubu uje mu munsi wa mbere ngo ushyitse wacitagura gutegura ngo yandi matora aho gutangura imigambi wemereye abanyagihugu ugutegura amatora ni ukurangura imigambi yemereye abanyagihugu nubwo aziko utangura kurabona ngo reka ndabe hariya ku mutumba kanaka hariho umuntu akirebutse tutari kumwe mu mugambwe tumwice hariya kanaka harimo ngo tutari kumwe ariko n'umuhinga muri ibi tumwice oya ko si gutegura amatora ko no kwica igihugu rero amatora ni guhindura inzego nuko uvuga ari amatora si iherezo ni uburyo bwo gutuma demokarasi ibandanya itsimbatara mu gihugu kandi abarundi cyangwa igihugu kanaka kikamenyera ko abagihugu itatwarwa n'umuntu umwe cyangwa umuryango umwe cyangwa umugambi umwe itwarwa n'abarundi kuko babishoboye kandi abanyagihugu babicaguriye kubera babonye ubukerebutsi bafise ubushobozi bafise ko bashobora kugira icyo bamariye mu mibereho yabo ni uko iyo niyo demokarasi n'insiguro y'amatora niyo iwacu muri Afurika hari iki nuko amatora bwa mbere abanyepolitike kenshi n'abantu atabindi bakora atari ibyo ariko igihe mu bindi bihugu usanga abanyepolitike babizamo ku mugoroba bariko bamye bakora ibindi kandi kazi kababeshaho ugasanga rero ukubaho kw'abanyepolitike muri Afurika babizera mu bya politike muri iyo nzira ya politike n'ishaka ko bagira batungiramwo bashitseyo baciba bakongera baciba bakubaka amazu bakagura imiduga bakagira amahinguriro bakagira ibintu byinshi hanyuma bagacabaza rero bagira politiki yo kuzivyo munyagihugu abavuze ati bijya bintu nibyo wiye bijya bintu nibyo wiye
tubandanye yego
kugira rero izo nzo ngora ziri muri Afurika
yego tubandanye ku mirongo ya telefone dufite Didier uratwumva
yego ndagumva neza
ufite ikibazo bazo umutumire icyumviro shikiriza
icyumviro
yego
halo
ndabumva
yego ite
halo Didier
halo
yego ndabumva mushikirize icyumviro
nge ndi kapitanye n'ibihugu zisuranye ndi mu Rwanda ariko kapitanye nabona mu bundi bwo kugenda bagerageza mu demokarasi kuri aba abasore al-Afrika n'ndo abiye bari batakunze kubona neza babona bo neza njemba no kwa demokarasi igenda itera imbere mu Burundi
turabashimiye ku cyumviro cyanyu Didier John nawe nyine aratwakuye John uratwumva
umva cyane
mwaramutse uri he
andi muri state ya Iowa
yego icyumviro ushikiriza ikibazo
jewe ni cyumviro n'ikibazo
yego
nashaka kubaza Frederick bamvuga inyumvira ko azi ari mu buhungiro ariko akora iki kugira ngo atahe aje guhangana na leta y'u Burundi mu matora kugira ngo nkumbure ibyo ariko aravuga abanyagihugu bicagurira mu indongozi babona ko ibereye gutwara igihugu cy'u Burundi hanyuma ikigira kabiri nashaka kumubwira ubu aho u Burundi bugeze mu 72 62 93 ubu turi mu 2019 tuyimirije amatora mu 2020 ubu nta munyagihugu agifise umwanya wo kumviriza abanyepolitike bari hanze, kuko abari hanze nta mugambi n'umwe bariko barafasha igihugu cy'u Burundi. Nibitonde uwuriko arakorera igihugu agikorere, n'abanyagihugu bariko barakorera igihugu mu bikorwa rusange. Buri uko wa gatandatu ugeze bahakorere, hanyuma bari hanze nabo nibabona ko bikunze ko bataha bazobone kuzana imigambi. Ariko bakiri hanze je numva yuko ari umwanya bariko barata, atamunyagihugu n'umwe yobaha amatwi ngo babumvirize. Kubera ko ubu aho bigeze, jewe na jewe ari ndiko ndamwumviriza, jewe ndi umwana muto kuri bo. Ariko ibyo nzi mu Burundi bya politike n'ibikorerwa mu Burundi ndabikwikiranira hagufi. Baba nabo bavuga inyumvira yaba na sinarete, abo bose bakurikirana ibyo mu Burundi ndabikwikiranira hagufi. Icyo nzi cyoco, uri nyuma y'igihugu nta nitwi na rimwe ubufise mu Burundi. Rero no muhanura, iyo ni impanuro, narabe ingene yotahuka akende yerekana imigambi afise mu gihugu cy'u Burundi, gutyo umunyagihugu niyumva ati uyo dutwara bamutore. Kuko narya n'ubu izo dusanzwe tuzi umunyagihugu kugira ugihabwa n'umunyagihugu muri ya sanduku, kandi n'ugiye gutora kabahasha kariko uwatoye agashyira mu isanduku, gutyo bagira guharura amanota bakahereza uberewe gutora yatsindiye.
Murakoze, turabashimiye. Yari John ari muri leta ya Ohio ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mumwishure Frederic.
Basha ndamwishura n'ukuri, ibyavuga kandi ibyiwe nyene ni ndashyigikira, ndemera icyumviro cy'umuntu. Ariko nagira ndamubwire yuko jewe nahunze mwaka 2015 nari cegera cy'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu. Kandi umwaka ukurikira mwaka 2016 umugambwe Sabanya Frodebu urantora ko norongora umugambwe Sabanya Frodebu kandi ndi hanze. Bisigure ko abantu banyizigiye bari mu gihugu bariho, abo ntora ngiye kwitoza bariho. Rero ikibazo aho yabwirizwa kumva ko kiri ni iyo migambwe myinshi ngene ikorana. Jewe bishoboka ko nogenda guhangana nabo ntaza kwicisha abantu gutyo hovyo hovyo, jewe noca nta. Kuko uyu munsi raba akaro ngira ngo nambe ko avuze ko abikurikirana n'aho ari umwana muto yumve ingene umugambwe SNL uraba umwanya umaze, yumvirize ibyo amaze kugirira emama ufata amazirantoke gusiga ku ngoro y'umugambi kuyisambura, emama kwica abantu bavuye mu nama y'izo nama, gupfunga abantu y'iyo mu nama z'uwo mugambi, gupfunga abantu abantu bavuye mu nama z'uwo mugambi. None yumva jewe notanka avugira hehe, n'abandi wumva ikwataho bariko baravugira takataho bariko barakorera. Erega namye mvugana n'icegera cy'umukuru mugambi mu gitondo arambwira ati aha dusa nabugaranywe, twari twatangwe kuza turasohoka, ariko uyu munsi urabona ko bariko barazitira bariko barugara, tuba twavuganye ko tuza gukora umunsi ngo ntimukorera ngaha. Urumva n'ibimenyetso by'uko ntaho abantu bidegembya ngo bagire politike ku buryo bugaragara buboneka, maze ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi iboneka igihe izobonekera jewe nta kibuza gutaha, kandi abemera abantu binyumvira n'imigambi jewe nabashikiriza bariho. Ibyiyumviro byanje nta utabizi, ibyo naranguye nkiri mu gihugu cy'u Burundi nta utabizi. Nicyo namugira ni ntiyihendaho ngo kubera ko turi hanze ngo atamajwi dufise. Oya, kuko aha turi hanze ntitwe turi abanyepolitike gusa, ni abantu twashika 500,000 by'abarundi bari hanze. Yumva rero muri icyo gihe ntibaze ngo n'abanyepolitike gusa, hariho n'abarundi bashika 500,000 turi hanze, kandi tuguza gusubira mu gihugu cy'iwacu. Rero abifate milenerwe nabo nko cyangwa bari hanze bobo bavuga bati turiho turi kumwe n'abanyepolitike ngaha hanze, kandi harimo abo twemera twoha n'amajwi bariho. Rero no mu gihugu hagati niko kuko nihabe gusa umwuka mwiza, aricyo twasaba yarusha twicare tuganire, hari umwuka mwiza ufatiye ku mategeko, ufatiye ku mutekano, ufatiye ku bya politike, maze agende tutahe tuganire duhangane, kandi azi neza ko uwo mugambi SNDFDD twawutsinda.
Murakoze, Banda nilize ku mirongo ya telefone ku mirongo wa telefone dufite Haizeye sizi ko mvuze neza izina ryawe uratwumva
nitwa ndabumva
yego mwitwa
hello nitwa bayize imana mike
yego ufite ikibazo ikimvu
hello ikibazo mfite nda kubaza uwo musinyura wanyu hello
ndabumva
ikibazo nda kubaza uwo musinyura wanyu
yego
na kumwaza ko mu Burundi numva habamo amoko urumva
ndabumva mu bandanye
mu Burundi habamo amoko ama abahutu akamo batutsi ese ingamba bafite ingamba zo kuzahuza Abarundi bakaba Abarundi bamwe cyangwa n'ubundi yamoka zaguma mu Burundi
murakoze
ikindi kibazo
yego
kindi kibazo ndumva ngari kwiyamamaza kandi ngari hanze ese abanyagihugu bamwiyumvamo koko n'umuntu uzaza akabagira akamaro cyangwa se n'uwundi ni umuntu uzaza n'uwundi akamya akabiyamo amacakubiri n'ibisanzwe nicyo kibazo nari mfite inyango mu bagongo mu nsi
reka basubize mumusubize
Mike nagira ndakubwire ko amoko mu by'ukuri byatewe n'uko abantu baje gutwara igihugu baba abanyamahanga baba Barundi basubira abanyamahanga ikibazo cy'amoko bagikoresheje nka kurya bakoresha urudandazwa amoko ntacavuze abahu abirabure abari barebare abari bagufi abari ababyibushe abatavyibushe barashobora kubana kandi barabana kandi baravuka no mu rugo rumwe bameze uko nane kirabuza ko babana ibiro bya moko iyo umuntu aje ku butegetsi akagira imigambi azavuga ati mwebwe turi kumwe ahandi akavuga ati mwebwe turi kumwe kugira ngo bamufashe agire ibyo atabagaza igihugu mugabo abiyo bakoma mashi kubera ko avuga bati araduha turabiwe harageze ko muri Afrika ubutegetsi bwumvikana ko batavuga ngo ubutegetsi n'ubwabanje kuko ubutegetsi n'ubwa abene gihugu abari muri ico gihugu nibo bene ubutegetsi hanyuma abo bantu bawe nabo baje mu bandi kubera kuvuga uti gemba mu bwoko kanaka ntuzutegeka kubera kuri mu bwoko kanaka utegeka kubera ko uri muri ico gihugu kandi utegekera bose kuko n'abanyagihugu utegekera bamwe ngo nuko mudasangiye ubwoko abandi ngo dumusangiye ubwoko oya nico gituma ivyo twebwe twari twakoze ni ukuri masezerano ya Arusha kugira ngo dutuze icyo cyumviro cy'ubwoko tuvuga tuti ego mu ntango nibaze barasangira ubwo butegetsi mugabo turazi ingene barushanya amajwi ariko babimenyere abana bige bamenyerane abanyagihugu bamenyerane hubakwe ibigwati abantu bamenyerane muri ibyo bigwati ku buryo ikibazo cy'amoko kizimangana baravye gisubirizwe nuko abantu bagiranira akamaro uvuga uti nari umuhutu ntacamariye gusumba uwo mututsi bavuga bati uyu naho ni mwene wacu kubera ko aramfitiye akamaro ibyo bintu by'amoko bizimangane tubiheze
naho kuri icyo kibazo cya kabiri ababajije ko ngo kubera muri hanze ngo abanyagihugu bakwiyumvamwo
none sinakubariye ko nari natowe ndi ngahanze ni kuvuga erigije yo mu mugambwe ni gice cy'abanyagihugu muri icyo gice cy'abanyagihugu bo mu mugambwe bari bavuze bati uyu muntu turabona ko akwiye kuturongora naho ibyo bundi ntari hanze ndi hanze twaragize andi matora kandi aronse amajwi atari make akakungana n'uwarahari ni kuvuga iyo mba mu gihugu hagati nari kutogwa nta kibazo
yego
yewe nituma ndababwira nti ndababwira nti ibyo by'uko abantu banyiyumvamwo ibyo none umugambwe sene defte twafiki niko bavuga bati ya muntu ababitera ingorane reka tumutuze hakiri kare
yego reka dufite kandi Joseph ku murongo wa telefone Joseph uri he ikibazo intererano
amahoro Fideli ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego
bantu namukize umutumire
arabumva
mfite utubazo tubiri two kumubaza
yego munyaruse
akabazo ka mbere ese burya baca umugani ngo umwami ntiyica yica rubanda ufatiye kuri ibyo bavuga by'abantu bagenda bicana mu Burundi ese ntihaba ari abantu bamwe bashaka kwambika icyasha perezida kugira ngo bamutobere bavuge ko yaba yarayoboye nabi. Akabazo ka kabiri, ese afatiye ku ngoma zakahize guturuka leta kuva ku bwigenge bw'u Burundi kugeza kuri leta ya Pierre Nkurunziza, ni iyihe leta abona yaba yarakoze ibyiza kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu?
Murakoze, reka bishyure.
Ibibazo bibiri ambajije ati burya ntihica umwami hica rubandi wacu ntihica umwami hica abasavyi. Namba rivyo abo bantu bashobora kuba biyobya ngo batukishe Nkurunziza. Nkurunziza nawe n'umukuru w'igihugu afishe ububasha budasanzwe bwo guhana abo bantu baba ariko baramucafuza mu kwica abandi, kuko tutarumva na rimwe hahanwe imbonerakure yimwe rigenza nabi yica abandi mu gihugu hagati. Hari abantu benshi tubuzi bisha abandi mugabo ho kuhanwa wabwiye kurega uwo yishe kenshi ari wacaga munyororo. Urumva ibyo n'ibintu bizwi, niyo ashaka ni umutororokaniriza ibyo mfise neza nkazobironka akabimenya. Rero namba abona bamwononera nawe naze mu gacerere aze arahana abo bantu bose bari kuba bari kubaramutobera. Icyo ni kimwe. Ikindi ati muri iyi myaka kuva mu ntwaro we wabonye iyo wabonye isumba izindi niyiye. Jewe iyo nemanga ndaze nari muto ariko nkaraba ibyo bakoze intwaro yabagaza ndemera ko bagaza yagize ibitari bike kubera igihe ciwe. Yaraje asubira intwaro ya micombero, intwaro ya micombero asa nitagira neza yija, ariko we yaraje amahera arayakusanga mu gihugu arayakoresha ararondera n'ayandi, arubaka amahinguriro, arubaka amabarabara, arateza imbere abantu, arubaka uburyamo bw'abakozi ba leta. By'ukuri abanyagihugu barabona ko harimo baraja mu iterambere nyaryo. Ikibazo Miranga atashoboye gutorera umuti kuko ndabibwira abo duhura ni ikibazo cyo kumvikanisha Abahutu n'Abatutsi, kandi yabikora kiriya gihe hari wabikoze byari kugira icyo bimaze kandi byari kurama kuko yari afite ubushobozi budasanzwe, yari afite ubutegetsi nyabutegetsi kandi yarazi na bukoresha yabukoresha no muri icyo kihe no muri icyo gisata. Uyu munsi ni twari kugira izi ngorane abarundi turiko turajamo.
Yego, murakoze. Samuel, uratwumva?
Ndabumva.
Ubise ikibazo icyumviro nyarutse?
Murakoze.
Yego, ushikirize icyumviro cyawe cyangwa ikibazo ufite ubaze nyarutsa. Alo Samuel? Samuel ni turamuta kaje ku murongo wa telefone. Tuvise Poncien, uratwumva?
Ndabumva.
Ego, ubise ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikirize unyarutse?
Icyo mbo ni igitekerezo natanga.
Ego.
Bo nabanza nkashimira mu majambo nyine nkababwira ni uko barimo babikora neza bategura amatora yo muri 2020. Halo, muranyumva?
Ndabumva.
Bakomeze bashyiremo ishyaka, wenda nk'uko nabonye yavuze ngo ntabwo bazongera kujyamo, bakomeze bagerageze babikore neza, babikore mu nzira abanyagihugu bashaka, niyo byiza nk'icyumviro nashaka kubaha.
Murakoze, turabashimiye ku cyumviro cyanyu. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu ku munsi wa kabiri w'indwi kuvyo amaze kurangura mu myaka ine mu kiringo cy'imyaka itanu yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu Burundi. Tugarutse kuri iryo jambo ryiwe mutumire, yavuze ko intambwe igihugu kimaze gushika ko zishimishije, akaba avuga ko ngo bibandanije gutyo mu myaka itatu iri imbere ngo u Burundi bushobora kutazoba bugikeneye imfashanyo zivuye mu mahanga, ngo buzoba bwiba ko ijana ku ijana muhavuga kwi
yavuze muri iyo jambo yuko ngo ubutwira ko bibice 85% ku ijana ariko nibutse ko imbere y'imyaka 2015 Burundi bwagera inze ku bice 52% ku ijana ukuvuga rero ingene twavuye ku bice 48% tukagenda ku bice 85% ko bahabaye iki mu Burundi mu byukuri nta bintu bijanye n'imibereho y'abanyagihugu bijanye n'ubutunzi bw'abanyagihugu twovuga ngo bwariyongereye kuko turazi ko abanyagihugu batunzwe n'uburimi n'uburimye uyu munsi naho aya matongo akaba yaze none abanyagihugu bunguruje gute ubutunzi bwabo ku buryo yovuga ko tugeze aho ku buryo imyaka itatu ko bato udushobora kwibeshaho ibice 100% uravye mu gihugu hagati wewe uri umunyamakuru udubwiye ikiganiro ubaze imibereho y'abanyagihugu uyu munsi ikintu barangwa n'ibintu bitatu umutekano muke twawuvuze inzara n'ubumenyi buke mu mashuri ibyo urabyumva ninge n'abanyeshuri babazwa n'abanyeshuri n'amanota rimwe barafatira 19% urumva bishigura ko nta kirimo kiragenda mu gihugu cy'u Burundi none iyo ntambwe avuga tutayiteye mu by'ubwenge tutayiteye mu by'ubutunzi tutayiteye mu by'ubutekano none twateye ntambwe amajahiri ahavuga ngo tuzoba twigenga ngo twikuka 100% mu by'ubutunzi byo byagenze gute mu by'ukuri cyo tumavuga nti izo ni imvugo na mu ntango navuze ni imvugo za propaganda ni kubera ko twimirije amatora ariko ahanini tuwaruka mu biharuro ni ukwerekana neza yuko ibyo bintu ariko aravuga bitari byo
yego
abanyagihugu bagira bicwa n'inzara
yonge
babuze abo bakira nayo bamira malariya irimo irica abantu kubera ko bafise imibiri goyagoya kuko malariya yinyegeje mu gitigu iyo umubiri goyagoya cayerekana cyo gutuma malariya umunsi iriko iri muri mu gihugu yumvikana bose bati bavuga ko ibice 50% bigwaye malariya abanyagihugu barimo baragoyagoya
yego
byabwizwa kumutera ikibazo ufite abanyagihugu bagoyagoya ne iryo terambere ryoshoboka guti kumbo nazari nguvu z'igihugu
mu guheraheza dusiganje akanya gato yongeye ashimira abatahunze igihugu ngo bafashije kwakira abari bahunze igihugu bagarutse mu gihugu akaba yaboneyeho akaryo ko gutera kamo abari hanze y'igihugu ngo gutahuka gufasha abandi mu gihugu ngo kubaka igihugu ho muhavugi
naho ndabivuga mu mici ibiri hariho abahunze y'abanyepolitike nabo abatashe no guharurira ku rukuntoke umwe ni nako undi ni naka yari umugore n'umugabo undi n'umunyepolitike yatashe bede hari n'abandi bagira bataye batanumva ntarumva ko batashe hariho n'umucugira kabiri n'abanyagihugu bari muri Tanzania muhora mwumva yuko hariho abantu bagenda mu makambi bakiyandikisha gutari ari imbonera kure kugira ngo bace bako kabandi bazuri bitwa ngo bariko barataha mugaba batashe batari muri abo ndiba bashitse Burundi baratotezwa bakarondera gusubira mu makambi baramaze guti numero zabo bari basanzwe baronkira kwifashanyo ubyo nivyo bihari nana abantu bariko barataha bari hehe sibyo
nikihe cyanyuma turasigaranye akanya gato umushikiriza mutashoboye kuronka akanya ko kushikiriza mbere yuko turangiza mu kanya gato
byo bitashikiriza nuko igihe abarundi turimwo nigihe mu bisanzwe tudasanzwe igihe kidasanzwe mugabo tutabwirizwa kwihebura kuko ejo buzoca ibi abi bintu turiko turacamwo nibaza ko byo tubera inyigisho tugategera yuko ingorane ziza abahutu ziza abatutsi ingorane n'izi ntwaro mbi
murakoze turabashimiye yari umutumire wacu Frederic Bambuga inyumvira yigeze kubicegera cyambere cyo mukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2001 mu Burundi akaba baba mu gihugu cy'u Bubiligi muri iki gihe turako turavuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije aba Rundi n'amahanga ku munsi wa kabiri w'indwi aho yavuze ibyo amaze kurangura mu kiringo cy'imyaka 4 mu kiringo cy'imyaka 5 yatanguye mu mwaka w'2015 ayobora u Burundi turashimiye abaduhamagaye bose bakabaza ibibazo bagashikiza ibyimvira bakurikiranye iki kiganiro bose tubashimiye kwa mwaduteza amatwi mu wandanye mudukurikirana kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.